Bandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyo 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Mu biganiro byacishije kuri yo radio itariki 5 zine 17 na 2026 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye racha kuri yo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga.
Uyu ni Karenga Ramadan aramutswa rwego CNC rujeje gucungera inge n'ibinyamakuru bitangaza makuru mu gihugu cy'u Burundi avuga ku ngingo yafatiye radio miko murumviza Ijwi ry'Amerika hamwe na BBC byo kugagwa mu kiringo camezi atandatu iyo ngingo izoja mu ngiro ku munsi wa mbere murabahagufi turabwira ibindi kuri iyo nkuru. Aiko mbanze ndabwire muri make kumushikiranganje wa Iran yajeje imigenderanire n'andi makungu yashikije kuri no kane ku igugu ciwe kitazosubira kuganira ku masezerano ya nucléaire cumvikanye ko nibihugu rutura ku isi ivyo wabishikirije mu gihe hasigaye imisi ngo ikiringo ca president Donald Trump yihaye ngo afate ingingo yo kuguma canke kuvavanura nayo masezerano ihere igihugu ca Iran gishikiriza ko mu gihe Amerika yo yakuramwo akarenge na coco ca gikurikira kandi ko kitazemera na kimwe co duka gishushanye nuko ayo masezerano yemejwe. Umushikiriza amanza mukuru wa Sentare mpuzamakungu mpana vya CPI Fatou Bensouda ejo kuwa kane Kinshasa yasavye abategetsi ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora amatohoza ku bwicanyi bwakorewe muri ico gihugu ariko ntiyishura kubisabwa n'abaharanira agateka ka muntu. Bensouda yagize ati "Nduguritwa mugina ni ngombwa ko agira igikorwa kubagirizwa bwo bwicanyi yabishikije amenyesha makuru inyuma n'urugendo rw'imisi ibiri yaramazemwo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo." Bensouda yamenyesheje kandi ko ashimishwa n'intambwe zimaze guterwa muri ayo matohoza ku rwego rw'igihugu ariko hamagarira abategetsi kongereza inguvu muri ibyo bikorwa. Inamashinga amateka abanyaburaya hamwe n'umuhari Le Mouvement Citoyen Congolais Debout bari basavye CPI gutohoza ku vyaha bibangamira agateka kazi na muntu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na Ijwi ry'Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com turi no kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ongere ndabayikaze inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika ugwegujeje gucungera inge n'ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC guhagaritse radio Ijwi ry'Amerika muri ko murumva na BBC gusamirana kugataka ku Burundi mu kiringo camezi atandatu iyo ngingo ihagarika ayo maradio mpuzamahanga izoja mu ngiro kwigenekerezo ryandwi kwezi kwa gatanu uno mwaka andi maradio abiri hakora kugataka ku Burundi nka CCB na radio Isanganiro vyahawe gasopo hica ayo maradio ahogwa muracumva muri no nkuru ya mgenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Karenga Ramadani arongo yugwego CNC mu kiganiro kwamenyesha makuru yemeje ko abagize ugo gwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'Ijwi ry'Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka ku Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC, Sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura ariko naho twanzise iryo kete kubijanye n'ikiganiro caciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babunye yuko icyo kiganiro cagiye guteranya kikacanishamo abarundi barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza aho umutumire muri cyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi
kubijanye ni radio ijwi rya America uyarongoye ugwego sense yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye ari naco gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo wa radio yugawe nugo gwego guhakaza umumenyesha makuru arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza makuru ahengame
ijwi rya America bubu bagiye kure mugiye ku kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zugawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique nuno munsi kirese babikuye mu kanya izo radio zarafuswe mu mategeko twisunza amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uhize ariko bakabandanya bakoresha wewe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'ingorane zashise ngaha kandi akaba baranamurungikiye umutayimuza makungu umuntu arondegwa na lahe boca bamuhakazi ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze uwaho turiko turavugana akora mu rurimi rw'igiswahili muri Voix d'Amérique hanyuma si ivyo gusa mu biganiro vyacishijwe kuri iyo radio itariki 5/4/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye aracha kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga nk'akarorero nk'ivyo biganiro vya itariki 5/4 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati Burundi n'ishiramwe mpuzamakunguroni
ikindi kinyamakuru cafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Nouveau hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu eka ni radio ya Faransa RFI iradio isanganiro hamwe na radio CBFM Plus vyagabishijwe n'ugo gwego abajijwe nimba izo ngingo ugo gwego gwafashe atari zerekana ko mu gwego cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu gihe Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora urongoye SNS yishuye ko ugo gwego wisunga amategeko atakende ruraba mu gufata ingingo
ntugira impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko nukuvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuye turaba aho tugeza naho ivy'imigenderanire u Burundi bufise ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu twebwe twafashe ingingo nk'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru
Karenga yavuze ko izo ngingo za sense atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afise ukuri bukamurenganura izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa 4 n'ubwo gwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zandiswe n'ico kinyamakuru izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio Numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi 6 na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakoze ntaco rero uburongozi bw'ijwi rya Amerika buragira buvuga kuri no ngingo ariko ico twamenyesha nuko ijwi rya Amerika imaze imyaka 20 nini samirana mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihugu c'u Burundi yumvikana mu ndimi zitandukanye harimo igifaransa igiswahili ikirundi n'ikinyarwanda na bimwe bimwe mu biganiro by'icongereza bica ku mirongo yahura icako izo ndimi ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya duca tubandaniriza kumyamamazo y'amatora ya kamarampaka ibandanya murantunga mu gihugu cy'u Burundi Enda biche kumasonga imi ya mamazwe hamagari ya barundi gutora ego, change gutora oya, matura kamara mhaka igeze kumusu wa iwagata tumugiugu tuburundi, unomusi nkomo nhara ya Kirundo, harumugamge palipe agakiza, hulikura hamagari ya barundi kwemeza ibigirizo wa nshingiro, mugenzu watu Jambo Skonda Rurinze ya kulikiranye iviyo mugamge ya dutegurie inongulikulikira.
Muri palipe agakiza kwemeza ibyirizo wa shingiro byahenyanywe mu gutora ego niyo nzira yonyene ishikana kuri demokarasi. Ogutavi mukerereza arongoye palipe agakiza mu ntara ya Kirundo.
Ari nacho gituma tugomba gushikiriza abanyagihugu bose turongoye muri umugambwe palipe agakiza bose mu ntara ya Kirundo. Tugomba kubahimiriza tubabwira yuko kwigenekereza cya 17 z'ukwezi kwa gatanu bazotora ibyirizo wa shingiro bavuga batora ego. Kiana gitumye duhamagarira gutora yego nuko ibwirizwa nshingiro yarimaze gutorwa rigashikwaho niyo nzira ya demokrasi iyo nzira yuko umwe n'igihugu wese yishira akizana akitegenza
kubwa paripe agakiza mukerereza ati itekaho ryamye oya ntizigera ije imbere ya ego
twebwe turarishima ku mpande zose kuko tuba tutarishima ntabwo twakwemeje tumufayisemo kubabwira gutora yego nuko tora oya ntaho twigeze tubona igeze itsinda nta naho turabona yatsinze no kuzotsinda ntizigera itsinda nico gituma twababwiye ko utora yego kubera utoye yego kuba wemeje ibwirizwa nshingiro kandi ibwirizwa nshingiro naryo n'inzira ya demokrasi kumwe n'igihugu kwishira no kwizana no kwitegemza.
Uwo mufasoni ari mu bakenyezi bake barongoye imigambwe mu ntara avuga ko umugambwe aserukira abatazirirwa barashika kwigisha abanyagihugu.
Ucisha itangaza ku radio ni strategy imwe muzihari no kuvuga yuko twebwe umugambwe wacu twashimye kubicisha ku radio birashikira abanyagihugu cyane kuko ubuguruye radio wese akumbiriza amakuru acyumva.
Kubwanyu urumva ntibabigikenewe yuko umuntu aja hariya mu misozi kubwira abanyagihugu kubakoranya ati tori bitoyi.
Nibaza ko ariho abanyagihugu nabyumva rwose gusumba kubera wowe uhenga bwarateye imbere abanyagihugu benshi abenegihugu benshi barakunze kuba bafite amaradiyo kandi inkuru icya igwira cyane yumvikana cyane niyo twebwe niyo strategi twabonye dufasha kugira ngo babyumve neza gusumba.
Ku rutonde rwashyizwe ahabona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni haboneka ko imigambwe nina ni bigera ku 27 yiyandikishije kugira yiyamamarize itora ry'inyanyugwa ry'ibyirizwa shingiro. Ntiturashobora kumenya imigambwe nina ni ziriko zirakorera mu ntara ya Kirundo. Mu mugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora mu Kirundo bamenyesha ko bamaze kubona ikirangamisi cyo kwiyamamaza cy'urunani rw'abigenga amizire y'abarundi. Urongoye umugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora avuga ko abiyamamaza bashobora kuba baratanze ibirangamisi byabo mu migwi y'amakomine ijejwe gutunganya amatora. Gushika ubu umugambwe Frode Bunyakuri iragigandadaye n'urunani amizero y'abarundi nibo ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko bamaze gutunganya imiyamamazo mu ntara ya Kirundo ihagarikiwe n'indongozi zo ku rwego rw'igihugu. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD witezwe kwiyamamaza ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere uza. Kuri uyu wa gatanu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi wiyamamarije mu ntara ya Ngozi urunani rw'abigenga amizero y'abarundi rubandaniriza mu ntara ya Kayanza. Umugambwe Iprona nawo nyene wabandanirije imyiyamamazo muri iyo ntara ya Kayanza muri komine ya Rango. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakoze iyo miyamamazo yo guhimiriza abarundi gutora ego canke oya izohera kwigenekerezo rya 14 za kuno kwezi. Amatora kamara mpaka nayo hategekanijwe kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi nyene kwa gatanu. Mu kiganiro muri sanga ca 10 nza kwandika kumwe na Nancy Mutoni hajeje gutanga makuru muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi hamwe n'umushinga mateka w'umizero y'abarundi Angela tuzakurabira hamwe ica bapfasoni bagorana kuvyerekeye iryo hinyanyugwa ry'ibiriza nshingiro muze rero kuba hagufi y'amaradiyo yanyu. Tubandaniriza mu makuru avugwa mu makambi ubu naho abakobwa 20 mu ikambi ya Rusenda ari mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ya Kongo bahawe inyigisho kuvyerekeye ingene bashobora kubandanya bakoresha amasabuni na za Kotex. Reka umenyesha makuru y'Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo hatubandanirize inonguru.
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'Umurongwe iri mu birometero bigera kuri 50 no mu majyepfo y'inkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zibangamiwe n'ikibazo cyo kutagirira imbe byo gushinguramo abantu babo babitabye Imana. Ndagumije Moyize umwe mu mpunzi zituye Umurongwe avuga yuko iyo bapfushije umuntu bakajya kumushingura mwirimbi ry'abakongomani riri risebere abaturage babasaba amafaranga angana n'idolari 100 kugira ngo babone uburyo bashingura umuntu bawitabye Imana.
Ikibazo dufise ni ikinye twegwe nk'abarefuge
Jogi Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda muradutunga mutuburanye murumva ko inkuru twari dusavye hatari yo dushoboye kuronka hariko mukanya turaheza hatuce tubatahiriza abanyu.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio ya
no kwimbere ko tutasha muhinga bw'ivyuma barambiye ko inkuru twari tubuze bashoboye kuyironka yerekeye abakobwa 200 mu ikambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baraye basozereye inyigisho z'ukungene bukoresha amasabuni na za Kotex. Reka mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo abitugire kumuriri.
Aya mahugurwa yasojwe yarateguwe n'ishyirahamwe rya Day for Girls International ku bufatanye n'ishyirahamwe rya Ebenezere mu rwego rwo gufasha abakobwa mu nkambi yo mu Rusenda babyariye mu ngo ndetse n'abandi batishoboye guhindura imibereho yabo binyuze muri gahunda yo kwihangira imirimo bakora amasabune ndetse na za Kotex batarinze gutegereza imfashanyo. Aba bakobwa ko ari 200 basoje aya mahugurwa bavuga yuko ubumenyi bayakuyemo bagiye kububyaza umusaruro bibumbira mu ishyirahamwe ryo gukora amasabune ndetse na za Kotex.
Kuko ndabona ko aya makotex tugiye gukora nkunga mu nkambi benshi cyane bizobafasha bidufitiye akamaro kenshi kuko nga mu nkambi benshi kubera tuhora dupokera nk'ikotex inyuma ya mezi ane bamwe bamwe zaheze mugabo bizi tugiye gukora nizo dufasha tuzokoresha n'imyaka itatu irenga tuyifashe neza. Nukuri turabona ko ikotex tugiye gukora igiye gutumarira akamaro kanini cyane n'isabuni turiko tugiye gukora turabona ko igiye kutugirira nayo nyine akamaro karenze kubera no nga mu nkambi baradupokeza isabuni haheze amezi abiri amezi atatu na izo sabuni nk'ubu nka Gendi Tide wasanga isabuni zino umwana aguma yitosa aguma girane na guma mesura nko mu ndwi zitatu isabuni zari kubaza baziheze mugabo bunge kuzikora ndabona ko ubuzima bwe kubandanya kuba bwiza.
Izi nyigisho zizadufasha gose kandi zadumaze kudutangura kudufasha kuko namaze kumenya gusonesha imashine no gukora amasabune ari ay'amazi najya yandi dusanzwe tumenyereye gifango ubu tubazi kubikora.
Rubyagiza Jean Paul ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya Ebenezer wari umushitsi mukuru muri uyu muhango wo gusoza ayo mahugurwa yijeje aba bakobwa b'Abarundi ko ishyirahamwe rya Ebenezer rizabaha ubufasha burimo ibikoresho ndetse no gukurikirana uburyo iri shyirahamwe ry'abakobwa rizajya rikora.
Icyo tugiye kubafasha tugiye kubaheza ibikoresho by'ibanze bizabafasha gukora ayo maserviette turabaheza ibikoresho bitari bikeya bizabafasha tubabahaye mu mashini azabafasha gusona twabigisha ukuntu bazayashona twabigisha ukuntu bazayagurisha twabigisha ukuntu gukora marketing ubundi twabasigiye ibikoresho byo gukora amasabune ibikoresho twabahaye bizabahesha birahagije kugira ngo batangure ubibabera umutahe mwiza utangura kubikora. Rero uko bazagenda baproduire niko bazagenda bagurisha mu kugurisha bazaza baza bongereho indi parti bagureho ibindi bikoresho ikindi gice nabo bonyine bashobora gukuramo amafaranga yabo ashobora kubafasha mu buzima bwabo.
Ndayikeza Vivete ni umukobwa wabyariye iwabo ikinyendaro aragaruka ku buzima bubi bari babayeho nyuma yo kubyarira ibinyendaro iwabo.
twebwe abakobwa twavyariye iwacu mu mihira yacu twatanye ibazo n'abavyeyi abaduteye inda ntibatwiteho ugasanga turakengeretse tukama tugoza umuvyeyi rasiyo ni rasiyo y'umwana wacu kandi abagabo baziteye ntibatwiteho tukirwa twicaye ngaho muhira dushwana n'abavyeyi abavukanye dusuzugurana dutukana ugasanga ati mu buzima bubi nta kamaro ushaka kwimarira nta kintu na kimwe ushaka gukora kigufashe naho kugira ngo agasuzugura kuveko ahubwo twamatanu bakengeretse yani abantu bitwa abavyari iwabo n'abantu bagayitse bo muhira yabo nta kintu na kimwe boshobora guhabwa ngo bakore n'abafise akazi bo duha baratugaya bakadukengera.
Juliana Kwangwa n'umwe mu bakozi b'ikigo cya Day for Girls International atangaza yuko ubumenyi bongereye aba bakobwa mu nkambi yo mu Rusenda babyari iwabo buzabafasha gucukubiri n'umuco wo gusabiriza ahubwo bagashira imbere umuco wo kwigira bateza imbere ubumenyingiro bahawe bwo gukora amasabune ndetse na za Cotex. Nyuma y'aya mahugurwa ishiramwe rya Benezer ikaba ryashinze ishiramwe ry'abo bakobwa babyari iwabo aho bazarifasha ndetse bakariheza ubufasha mu gihe cy'amezi atandatu. Bedatsengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu Ntara ya Kivu Amajyepfo.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze nshuti bakunze nuko akarimbo ni harukuntu ka King James murabizi ko iyo misi yose ya gatanu catubaha kanya mugatasha abanyu aho baherereye haba makambi haba hagati mu gihugu cy'u Burundi haba hagati mu gihugu cy'u Rwanda canke mu bisagara eka namwe bwe mutwumva muri ahandi hatandukanye namwe bwe ikaze nirwanya hayo nk'uwa mbere ari ku murongo Ruhugwinda ikaze kuri Rugi Amerika.
Urakoze cyane mbere na mbere mwiriwe neza.
Urakomeye akazina kawe ko numva hari ukuntu.
Akazina nako gushimisha abantu nyine.
Nako gusima ubundi nako witazira.
Ubundi nitwa Bagwaneza Jean de Dieu. Ubundi nkunda gukoresha cyane Ruhugwinda.
Ruhugwinda rero bigaca bisigura. Bigacha bisigura iki?
Ora nyine ukwerekana ko umuntu ahanini.
Ehe.
Indaye ibikomeye cyane kurusha ibindi bintu byose.
Niko bimezi wawe rero.
Nuko
rero ugashaka gutasha bawe uno munsi cyane.
Hano ngonje ndi hano I Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana mu kagari kangirye.
Ehe.
Yewe ndatasha Patrick Bikorimana uri mu karere ka Gasabo ahantu bita Imbandazi.
Mhm.
Atuza no bafunze kwita Maxime Bwije Nkozi.
Mhm.
Ari Jean-Pierre.
Mhm.
Ari wa Kripuri ahitwa Iburera.
Bose ukabifuriza ikigaru.
Nkabifuriza umunsi mwiza no gutangira weekend neza.
Urakoze cyane nawe tukwifurize weekend nziza ngaho Kigali mu Rwanda.
Sawa murakoze ni roho rw'inda abasohoza.
Urakoze cyane ngose ugira umunsi mwiza.
Yego nawe.
Sose kandi na Akbar ikaze kujugira Amerika na wewe.
Yego.
Urakomeye.
Yego dakomeye nawe murakoze.
Twe atari ikintu gihindutse masaha ari imbere mbona bwakeye ngira baraza no kwira. Mhm, nuko rero Akbar uherereye he nawe? Zambia Lusaka avugwa maki mu Barundi n'Abanyarwanda tutibagiye abanyamurenge.
Namahoro namahoro kije ko mu minsi yahera ibintu bya migasi yanyu ihigata na nyamahanga ariko ngo turasimora aho kabisa ibyangombwa uri imbere televiziyo ngo guhiga kugira ngo berekane ibyangombwa bizemera kuba mu gihugu mu gihugu rwa batavuka.
Ugashaka rero ga Akbar ko ijuga Amerika ari gukumbuza abande
kuvuga ndatangura cyane ku umuryango wanjye. Papa na mama bakora isa mudogo kandi mama wanjye ni nyibigira pasiti. Abo ndakunda cyane hamwe na abafure tuvukana witwa Itanisha akayitwa mu izina rya Kabyonzi aho munyeshuri. Kabaho basiki banje nkunda cyane witwa Turahira Koze witwa Beride witwa Ndayisenga
bose ugacubifuriza iki
bo nibagiye kwanza mumbabarire uwo nkunda cyane rwose witwa Tadia Niyonkuru araho mu Rugombe rya Kubisiranye kikaminuza mu Rugombe y'ikiganga
urakoze
kugira amagara amagara mazima ndarababwira nti bakomere cyane umwami Yesu Kristo kabisa.
Urakoze cyane rwose Akbar ngaho Lusaka Zambia ugira umunsi mwiza.
Nanjye murabizi neza cyane.
Tukibaza ko tuno turirimbo turiko tubafasha kugira weekend nziza kwitangura kurumva ni kwa gatanu hari abaza bayitanguye bamwe bari mu yamamazo y'amatora yego canke oya abandi bari ku mirimo itandukanye ijo rya Amerika ico dukora turaza kwaherekeza muri ivyo byose murimwo ahatandukanye tose kandi na Eve ku murongo Eve kazi
makuru
urakomeye
yego dukomeye no komeye namwe
yego. Uherereye
Murumonge.
Murumonge agafi na gaswage byarabonetse no mwaka.
Wakiyatangura kuroba ntakurobe jo.
Eh.
Ego me.
Nuko rero duge kwijambo mu mwanya muto cyane utasha ufise ku mutima.
Ego me nashaka gutasha bwa mbere madame wanje ari Bujumbura mama Jaden n'umwana wanje witwa Jaden. Natasha Jesu Mpangazimana ari Mozambique. Natasha bavukanye bose bari muri Australia
bose ukabipfuriza iki
abipfuriza bose umunsi mwiza
urakoze cyane rwose
murakoze namwe.
Nuko rero nshuti bakunze bijugiye Amerika mu kanya turava duhana gahinduke ariko imbere yuko dusezerana no bibutsa ku rwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC guhagaritse radio muvirizi ijugiye Amerika na BBC gusamirana kwataka ku Burundi mu kiringo c'amezi atandatu iyo ngingo ihagarika yo maradio mpuzamakungu izoja mu ngiro kwigenekerezo rya ndwi kuno kwezi kwa gatanu n'umwaka urongoye CNC. Karenga Ramadan yavuze ko radio BBC hanuye kandi ya rahawe gasopo na yo radio ijugi Amerika mumviriza sense yagiriza kuba yararenza amategeko mu kubandanya isamirana ku murongo w'iradio yugawe itavuzwe izina mbere inaha akazumenyesha makuru mu Burundi aronderwa n'ubutungane bwa Bujumbura. Usivye ijugi Amerika na BBC vyafatiwe ingingo yo kugarwa mu kiringo cy'amezi atandatu radio ya Faransa RFI nayo yahawe gasopo co kime na radio Isanganiro CCB FM plus nazo zikorera mu Burundi naco burongozi bw'ijugi Amerika buravuga ko ino ngingo ariko ico mwokwibuka nuko ijugi Amerika imaze imyaka 20 n'isamirana mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi yumvikana mu ndimi zitandukanye hari n'igifaransa igiswahili ikirundi n'Ikinyarwanda na imwe bimwe mu biganiro vyo mucongereza nuko rero ncuti bakunze muranigwe mu banyu no mu vyanyu na Lidiane nahazo turaza gusubira saa 10 kiganiro muri isanga aho tuza kugaruka kuvyerekeye inyanyugwa ryigirizwa nshingiro no musi turashaka kumenya ica abapfasoni babigona ko yakoze Macbill Yabero yari muhinga bw'ivyuma Macaris yamufashije kugiranya ano majwi twe mitwifurize umusi mwiza. I'm
belle histoire, mais tu l'aimes.